ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo abaduteza amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Oriane Tangishaka yoboye ibiganiro byo kuri Nosa uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu Burundi abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko n'ubu ntibumvikana n'umugwi Seni kubijanye n'impapuro zisabwa abipfuza kuzitoza mu matora yimirije inkuru yateguwe n'ishwi rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi Désiré Hatungimana arayidusomera
Munama yuno wa gatanu mu gisagara cha Bujumbura urongoye umugwi Seni yakuriye inkoni ku gishitsi abo banyapolitike kuwo mugwi utarotukura ku rutonde urupapuro na rumwe mu zisabwa inama yatunganijwe kuri wa gatanu hagati y'abagize umugwi Seni n'abarongoye imigambwe n'abanyapolitike bigenga yaranzwe n'umwumvikano muke abanyapolitike basabye kubanza gusohoka kugira bafundike rimwe kubijanye n'impapuro zisabwa bazitoza umukuru w'ihuriro ry'imigambwe Tito Bucumi
nagomba sabe yuko imigambwe ihuriye mu ihuriro ry'imigambwe nkuko bari babisabye bamwe bamwe yuko mwoduha akanya gato tugashobora kubonana kugira tuvugane twikonsulte hanyuma cyo tugaruka kugira tugire icyo tubashikirije murakoze
ariko rero abagize umugwi Seni banki abanyamigambwe kuja muri uwo mubonano intumbero yawo kwa rukwanka impapuro zimwe zimwe zisabwa bifuza kwitoza bavuga ko zigoye kuronka Gabriel banza witonde arongoye umugambwe APDR ari mu bagaragaje agashavu
imbere kwa abatoze wa Seni mwari mashyirahamwe yigenga izi ngorane mwari muzi hari n'abari muri Seni yibuka ya Yesu bari hasi njye tubasubira dukire ni musoro wacu benshi n'abashomeri Rwa kwa kwanza likina dore atrani ni zenga ni nyira tara kaka je gusaba. Ili hizi kete boi kote akato mukamu tuko kitwe kuko ikaje dishe iyi residence iyi atesa soto bode ko bitwende kwa gubene iyi abutete biki ondera kumuganga ndega ni haraka kugira munatu wapi imachazo acha kutona kuru akere tu wa juu atara mayumu yeri chavibamu kanda yano kanya makosi siruko tularondea atukoe kanya tulondea wanuwa nje kumarele siko tularangani kujia kusema mjumbe neza kani mbitawu kia se hari mizini mobile mizu tetu wa ditandu kanyo mtengu wa matura mezu
urupapuro rwemeza ko uifuza kwitoza adakurikiranwa n'ubutungane nago nyene gwateye impari nyinshi nta kindi basaba atari uko gufutwa rukazosabwa uzoba yatowe ariko umukuru w'umugwi Seni ararahira karengwa ko atagihinduka kubiri mu itegeko
oya ngira ngo mwatumvise nabi ntitwavuze ko tuzokura mu impapuro na gatoyi na cyane cyane muvuze urupapuro rwerekana yuko umuntu yaguze bya cyane tabikoze naje urupapuro ni ngombwa cyane kubira yuko nk'umuntu agomba kwitoza nk'indongozi ni byiza yuko aba atari umunyavyaha ariko arakurikiranwa kandi noneho ubu uko bimeze ryo rupapuro ntirutangiye Bujumbura gusa hariho izindi ntara zitanu mu Burundi urwo rupapuro rutangwa ni ukuvuga rero n'urupapuro rutangwa kandi rukaboneka tuvuga tuti aho bikenewe hose aho amategeko avuga yuko borurondera mu kwiborurondera kugira ngo koko bakurikize amategeko hanyuma koko ugiye kwitoza yitoze akurikije ibisabwa byose
Icyo kibazo kijanye n'ugo rupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane abanyapolitike bavuga ko rutoroshye kuronka ubushikiranganje bw'umutekano bwagize icyo bubivuze ko mu kiganiro kwamenyesha makuru kuri uno wa gatanu umuvugizi w'ugo bushikiranganje Petero Nkurikiye yabwiye abo banyamigambwe aho boza gusaba ugo rupapuro
hariho abimirije kuzoja mu mahiganwa kwitoza ariko bararondera nabo nyene rujya rupapuro kuko ari rumwe mu byo basabwa tukomenyesha abanyagihugu yuko ipolisi icyo gikorwa baciteguri kugira ngo abo bose baze bashobore kubarosa impapuro bakeneye kandi mu mwanya ubereye tubabamenyesha kandi yuko uretse ngahi Bujumbura basanzwe bazironderera ari nabo benshi bakabamenyesha kandi yuko no mu gihugu hagati ahari bya sata byaduga ruguru kugira ngo bize batangira hafi izo mpapuro twamenyesha nuko na ruguru mu gihugu ivyo bisata bikogira kora ico gikorwa nyene
ivyo bigo ni bitatu mu bumanuko bw'igihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi mugihugu hagati ni gitega ku mugwa mukuru wa politike mu buraruko naho ni ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umukuru Gwiseni anakuri inkoni kugishitsi abanyapolitike hamwe n'impunzi bariko baratahuka muri kino gihe mu gihugu bifuza gutora canke kwitoza Kazise avuga ko atarindi yanyikwa ajya bifuza kuja mu matora rizotunganywa
bariko barataha kuko bavuga bati twoshobora kwiyandikisha mugabo uko amatora ategurwa abazotora bari yandikisha igihe hanyuma bigahera kugira ngo abatora bamenyekane ngene bangana none ico gihe cyarashitse nico gituma no munsi twaje dufata kano kanya twabwirira tuti abazotora bangana imiliyoni 5 ibihumbi 1,026,351 n'umwe bisigura yuko rero muri aya matora y'ibihumbi 2,020 nta rindi yagikwa rizoba
gutomora neza ivyankenerwa mu madosiye y'abifuza kwitoza no kurabira hamwe ibimenyetso bizoba biri ku makarata y'itora nivyo vyari ku rutonde muri iyo nama ya seni n'abarongoye imigambwe isani yarangiye batumvikanye ku bitari bike
nkuko ijwi rya Amerika rimaze iminsi ribashikiriza ibiganiro ku cerekezo c'ibihumbi 2,020 u Rwanda rwari rwihariye ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2,000 kugeza muri 2,020 kuri uyu munsi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa aradushikiriza uko byifashe mu nzego za politike n'imiyobore tumutega amatwi
ubwo turebuka icyegera inyuma 2020 Rwanda rwari rwarihaye cyagenze mu rwego rwa politiki n'iminyoborere myiza reka tubanze ducisha amaso gato ku mpinduka nkuru nkuru zabaye ku isonga umwaka w'ibihumbi 2,000 cyerekezo cyagomba guhita gitangiriramo wari perezida w'u Rwanda Pasteur Bizimungu yahise yegura ku butegetsi maze asimburwa n'uwari vice president Paul Kagame cyarimwe wari na ministri w'ingabo ategeka imyaka 3 y'inzibacyuho kuvugwa 2021 ibirango by'u Rwanda byariho byose byarahindutse uhereye ku ibendera ry'igihugu tutibagiwe n'amazina y'inzego z'ubutegetsi ndavuga ibyariye mu prefegitura kugeza ku maserire 2023 perezida Kagame yatowe nk'umukuru w'igihugu kuri manda y'imyaka 7 nzibacyuhirangira icyo muri politiki ku butegetsi bw'ishyaka FPR inkotanye hagaragaye politiki y'amashyaka atandukanye ariko asa nahuje umujyo mu bikorere n'imigenzereze mu cyo bamwe bakunze kwita ubudasabwa abanyarwanda kugeza ubayemeye mu Rwanda ni 11 ku ngingo y'imiyoborere myiza ibereye abanyarwanda icyerekezo 2020 u Rwanda rwashyize imbere guhinduka igihugu giteye imbere cyunze ubumwe kandi gitengamaye gishingiye ku byiza biri mu muco wacyo hashyizweho gahunda yiswe Rwanda Day aho umukuru w'u Rwanda n'abandi bategetsi bafata rutemikirere bakajya kuganiriza abanyarwanda baba muri diaspora bungurana ibitekerezo ku cyatuma u Rwanda rukomeza gutera imbere aha ntitwakwibagirwa inama y'igihugu y'umushyikirano ibera mu Rwanda nayo ngaruka mwaka ihuza abanyarwanda batuye impande z'isi yose ndetse n'inshuti z'u Rwanda cyo kimwe n'umwiherero w'abategetsi bakuru mu nzego zose bahura bakareba ibitagenda n'ibigenda naho ku ngingo y'uburinganire bw'abagabo n'abagore icyerekezo 2020 gitekerezwa abagore bari 53% by'abari batuye u Rwanda muri icyo gihe abagore ntibahabwaga amahirwe nk'abagabo kandi bari bake mu nzego zifata ibyemezo kuvugwa hatangiye gahunda yo guha umugore ijambo mu nzego zifata ibyemezo hashyizweho amategeko ashyigikira uburinganire bw'abagabo n'abagore uretse mu mashuri abakobwa batsindira ku manota make ugeranije n'abasaza babo u Rwanda ruza mu myanya 10 ya mbere ku isi mu bihugu bifite inteko ishinga amategeko irimo abagore benshi ku mpuzanengo ya 61% muri guverinoma n'ahandi mu nzego zifata ibyemezo abagore bahabwa 30% iryo terambere ry'umugore mukuru w'u Rwanda rishingira hagasanga ageze ko yasimburwa n'umugore
nifuza rimwe ko uyu mwanya mwambaye ubukurikira buzatwarwa n'umugore
ku rundi ruhande iyi ngingo y'uburinganire bw'abagabo n'abagore hari abasanga yarakiriwe nabi mu muryango bakumva ko yarushijeho gusuzuguza umugabo no kumwaka ijambo busanzwe afatwa nk'umutware w'urugo mu muco nyarwanda naho ku mubare munini w'abagore mu nteko babikozeho ubushakashatsi bakayibona ukundi uyu ni Madame Nadine Munkoreze
nubwo aba bagore ari benshi cyane mu nteko ubushakashatsi bwagaza yuko bashobora kuba ari nk'imitako iraho ngaho ko ari nk'indabyo ziri mu nteko ishinga amategeko badafite icyo bamarira abandi bagore bashinzwe kureberera
muri politiki kandi u Rwanda rwari rwiyemeje kuba igihugu kigendera kuri demokarasi isesuye ndetse buri mwene gihugu akagira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ku bimukorerwa Madame Victoire Ingabire Umuhozo uherutse gushinga ishyaka Darufa asanga ari ikinyuranyo
kugeza ubu mu kanya 11 n'igice ungezeho nibwo nkiva muri ribo abantu bakakwirwa bakwicaje bakubaza ngo kuki gushaka gushinga ishyaka kandi ibyo ngibyo biri mu itegeko nshinga nuvuga ko rero ryasezerano FPR yaremereye abaturage ngo barashinga demokarasi mu Rwanda ntayo turacyari kure nk'ukwezi
Ujuwati
ukurikije aho twabwe naho tugeze hari ntambwe maze guterwa twavuga ko tumaze kurenga 50% tuzamuka tugenda heza hari byiza bimaze kuba nko kubisha kuri twashobye kujya matari ya Perezida Republika nubwo tutatsinze ariko twagiyemo tukora akazi kacu turi yamamaza twagiye mu matari y'abadepite turatsinda urumva ko yuzuye intambwe zigaragaza ko hari intambwe yatsewe mu rwego rwa demokarasi
ubwo ni Depite Frank Habineza Perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda mu mwaka w'2015 2000 by'abanyarwanda byerekeje mu ngoro y'inteko ishinga amategeko n'impapuro zisaba ko bahindura itegeko nshinga ngo rifungurire Perezida Kagame imiryango yongere kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ahanini bashingiraga ku iterambere bavuga ko amaze kubagezaho
mu by'ukuri ntawe utazi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika intore zirusa intambwe twebwe mu ndengabaganizi za Gasabo ntabwo tugarukira aho ngaho dusanga ahubwo ari n'ingangari igabanya induru akaba ari inkuba y'urugamba n'ubugangazi bw'isoko
byarangiye muri uwo mwaka hatuwe kamaramaka yo guhindura itegeko nshinga ryo mu 2003 maze mu 2017 Perezida Kagame yongera gutorerwa manda ya gatatu y'imyaka 7 nyuma yo guharirwa n'andi mashyaka afatwa nkagwa mu ntege FPL inkotanyi yemere kwiyamamaza kugeza mu 2034 birumvikana bishatse n'ishyaka rikamugirira icyizere rikamugira umukandida ibihugu by'amahanga birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavuze ko guhindura itegeko nshinga bitari bikwiye kuko kuri bo hakwiye kubaka inzego zikomeye kuruta abantu bakomeye Perezida Kagame ariko akavuga ko nta ukwiye kugenera abanyarwanda uko bakwiye gutegekwa amahanga ashimira Bwana Kagame ku ntambwe y'iterambere yagejeje ku Rwanda mu myaka amaze ategeka ariko anamunenga bikomeye ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kubangamira ubwisanzure bw'abamunenga n'ubwitangazamakuru byinshi biboneka mu maraporo atandukanye nk'aya Human Rights Watch irengera uburenganzira bwa muntu Perezida Kagame ariko agasanga ari kwivuguruza kw'amahanga
uruhande rumwe hari ibyo bavuga u Rwanda rugeraho byo bashima in fact utageraho udafite buriya bwisanzure
ariko se nanone batavuga rumwe na Perezida Kagame baba bavuga iki nyirubwitaribaza
leta ntiyihangayara batavuga rumwe nayo bataruvuga rumwe nayo baba bavuga iki ariko baravuga iki ibyo leta ivuga se ko ari abantu ushyira hamwe imbaraga gukora ku kwiteza imbere
ibyo byajyanye kandi bivuga ko gushinga ishyaka byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bigoye kuruta gushinga ikigo cy'ubucuruzi Depite Habineza ati
ntibiragoye cyane nyine natwe yaratugoye twebwe yadufashe imyaka ine kandi imyaka ine itari imyaka yo guseka twarakubiswe nyine nk'uko nabivugaga abantu bacu barafungwa hari abapfuye nyine bwagashinyaguro abahunze na n'ubu bumwe bataragaruka ibyo urumva byose ni inzira itoroshe ntabwo wapfa guhaguruka ngo ushaka gushinga ishyaka nuvuga ngo n'ubu ni inzira y'umusaraba nyine ntabwo ari ibintu byo gukinisha
reka mu rwego rwa politiki n'imiyoborere myiza ku cyegeranyo n'abateguriye ku cyerekezo 2020 mbe minini yahambararikira ububanyi n'amahanga ubutabera n'umutekano mwabikusanyijwe na Kabagira Ubusabe rw'i Amerika i Kigali mu Rwanda
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze ikiganiro cyacu tugere mu gihugu cy'u Rwanda aho Evode Uwizeyimana yari umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ubutungane na munyakazi Izahake umunyamabanga mu bushikiranganje ujejwe ivyindero beguye mu mirimo yabo bose uko ari babiri bariko bakorwa ko amatohoza ku vyaha bitandukanye bagirizwa inkuru turaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda
Itangazo ryavuye mu biro bya minisitiri w'intebe riragira riti kuri uyu mugoro wa ministre w'intebe Dr. Edouard Ngirente yakiriye ubwegure bw'abanyamabanga ba leta Evode Uwizeyimana wo muri ministeri y'ubutabera na Isaac Munyakazi wo muri ministeri y'uburezi ukwegura kwa Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi byabaye nk'ibitungura benshi kuko yari umwe mu bagaragaza cyane mu gukurikirana ibibazo biri mu mashuri ndetse akagaragaza ko haranira impinduka mu bibazo bivugwa muri uru rwego rw'uburezi gusa urwego rw'ubugenzacyaha bwatangaje ko uyu muyobozi nubwo yeguye yari asanzwe akurikiranyweho ibyaha birimo ruswa umuvugizi wa RIB Madamu Marie Michelle Umuhoza yabibwira Ijwi rya Amerika
iperereza nawe ryaratangiye kurikiranye aho ibyaha bigendanye na ruswa biboneka mu ngingo ya 15 y'itegeko rihana ruswa mu Rwanda.
Byo iyo byaha iyo biramutse bihamye umuntu byo bihanishwa iki?
Ibihano ni 7 ans entre 7 et 10 ans hagati y'irindwi n'icumi.
Kuri Ministre Vaudouise Imana ukwegura ko byasaga n'ibitegerejwe nyuma y'uko muri iki cyumweru uyu muyobozi yavuzwe cyane mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, benshi banenga uburyo yasunitse umukobwa witwa Mukamana Oliva ukora akazi k'umutekano kuri imwe mu nzu zihurirwamo n'abantu benshi mu mujyi wa Kigali. Ababibonye bavuga ko Mukamana Oliva yaba yarasabye Uwizeyimana Evode kugira mu cyuma gisaka abinjira wakabyanga ahubwo akamusunika akitura hasi. Evode Uwizeyimana yahise asaba imbabazi abinyujije kuri Twitter, atangaza ko yanasabye imbabazi abinyujije muri iki kigo gicunga umutekano cya ISCO ndetse ko yanasabye imbabazi Abanyarwanda muri rusange. Ntibyatinze urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangaza ko rwatangiye kumukoraho iperereza ku byaha byo gukubita no gukomeretsa. Kuwa kane iyi nkuru itangiye kujya ahagaragara nibwo Uwizeyimana Evode wari usanzwe ari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera yatangaje ko yeguye. Ni kenshi Uwizeyimana yakunze kumvikana mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ahanganye n'abatari bake kubera imvugo benshi bemeza ko zaseserezaga. Ubwo yari mu bikorwa byo gusobanura ingingo nshya ziri mu gitabo cy'amategeko hari ibyaha mu Rwanda, ingingo yebana n'uburyo umunyamakuru wasebanyije ahanwa, Ministre Evode yumvikanye abwira abagize Inteko Ishinga Amategeko ku icyaha cyo gusebanya cyashyirwa mu gitabo cy'amategeko hari ibyaha mu Rwanda. Abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda bo bagasanga umunyamakuru warezwe ko yasebanyije yajya hanwa n'amategeko mbonezamubano aho kujya gufungwa. Ministre Evode yasobanuraga ko abanyamakuru batagira ubushobozi bwo kubona indishyi baha uwasebejwe, maze bagasanga umunyamakuru wasebeje umuntu yahanishwa igifungo.
Ese umuntu agusebeje cyangwa akakwandagaza ukajya kuburera muri sivile atuma avoka, wowe ntuntu nageje nuvuga ngo wewe responsabilite yawe ntabwo ukiri personnel, wenda yabaye ikinyamakuru ukorera kuko ni ikinyamakuru kijya kurega ugatuma avoka. Ese akawuntabiri ya responsabilite personnel kwa kubaza ibyo ukora, ese biba bigihari? Ese noneho ugiye kukurega ndagutsinze kunze kukenya babiki
Uwizeyimana Evode yari yarahize inshingano nk'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'itegeko nshinga n'andi mategeko ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'2016. Mbere yo kwinjira muri guverinoma yarasanzwe ari komiseri muri komisiyo yo kuvugurura amategeko. Munyakazi Isaac we yinjiye muri guverinoma mu kwezi kwa 10 nawe mu mwaka w'2016 ahageze avuye muri kaminuza ya Kigali. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB buravuga ko dosiye zabo nizirangira bazahita bazishyikiriza ubushinjacyaha bw'u Rwanda.
Buriya dosiye ubugenzacyaha bukora iyo buzirangije gushyikiriza ubushinjacyaha, iminsi igenwa n'imiterere ya dosiye. Izitinda ni uko wenda haba hari ibitaruzwa bifata igihe, ariko ntabwo bavuga ngo bigenda gute, wenda usibye ku bantu bafunze abo amategeko yemerera ko ari iminsi atarenze iminsi 5, ariko ubundi biterwa kugira ngo dosiye ibanguke cyangwa itinde biterwa n'imiterere yayo.
Muvuze ngo ku bantu bafunze bariya nabo ntibafunzwe ariko barabizi ko barimo gukurikiranwa, nta mpungenge mba mufite ko abantu bamenye ko bakurikirwa bashobora no kuba batoroka ubutabera?
Buriya rero amategeko afite kwenshi urabizi ko gufunga ari exception, udafungwa nibyo amategeko ateganya bwa mbere, hanyuma gufungwa bikaba exception. Udashobora gukurikiranwa udafunze, amategeko arabyemera, ndetse ashobora no gukurikiranwa afunze. Ntabwo wavuga ngo kubera ko umuntu azi ko arimo akurikiranwa agafungwa kugira ngo adatoroka, ntabwo ari ibyo. Kandi niyo noneho yanaramuka agiye, n'amategeko afite ukundi abiteganya, umuntu ashobora gukurikiranwa adahari kuko amategeko arabiteganya.
Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi, umenyeshamakuru Athanase ntiyanogeye yaboneye abatari bakizuba muri uwo mwuga yarayitabye Imana. Umuhisi ntiyanogeye ni we yavuze amakuru ya mbere kuri televiziyo y'igihugu cy'u Burundi RTNB mu 1984. Yanigisha kuri za kaminuza zo mu Burundi no mu Rwanda umwuga wo kumenyesha amakuru yawutanguye neza na neza mu 1979. Abo yigishije bamuvuga nka mwarimu, yatanga inyigisho ziwe mu bwitonzi ntangere no mu bumenyi ntangere. Abo vyakoranye nabo bemeza ko Uburundi bubuze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Atanaza ntiyanogeye yitavye Imana kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura naho yaba mu manuko bw'ico gisagara muri karitsiye ya Kinanira zone Musaga muri komine Muha yari yavukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kane Mayuyu muri komine Mukike intara ya Bujumbura benshi bazi nka Bujumbura Rurale amashuri y'intango yayize ngaho nyene Mayuyu imbere y'ukomereza yisumbuye kuri Ateni Bujumbura hahoze ari umugwa mukuru w'igihugu yavuye akomereza ku ishuri rikuru ry'itangazamakuru ry'i Paris mu Bufaransa aho yakuye impamyabushobozi mu bijanye na radio na televiziyo iruhande y'ivyo yanize kandi bijanye n'imirire n'amagara y'abantu Santé Publique et Nutrition mu Gifaransa impamyabushobozi yavyo yayikuye kuri kaminuza Paris 1 Panthéon Sorbonne uwo mugabo w'abana bane abahungu batatu n'umwigeme umwe niwe yabaye umenyeshamakuru wa mbere muri kahise k'u Burundi yavuze amakuru ya mbere ku mbonesha kure canke televiziyo y'ico gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri yakunda kuvuga ko ari ikintu ca mbere ciza yibuka camubayeko mu buzima kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB yahakoze kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda aja mu karuhuko k'izabukuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yaratu cane rwose muri ico kiringo c'imyaka mirongo itatu n'itanu yakoreye ico kinyamakuru camaze imyaka itari mike ari conyene mu Burundi muri ico kiringo yajejwe amabanga kuri RTNB nk'uko umukuru w'uruganda rujejwe amakuru no gutegura agatunganya ibiganiro vya politike bwana ntiyanogeye yanigishije mu mashure ya kaminuza mu bihugu vy'u Burundi n'u Rwanda haba muri kaminuza za leta n'iz'abigenga yigisha ibisata vy'itangazamakuru na communication yanakorera kandi ivyigwa vyinshi amashirahamwe atari make ibijanye n'ingene yo kwifata mu vyerekeye ubuhinga bwa communication yaranasanzwe ari mu mugwi w'abigisha n'abahinga bakabura ubumenyi bw'amenyeshamakuru bikorwako n'ikigo c'amenyeshamakuru mu Burundi Maison de la Presse yakora kandi ivyigwa mu bijanye n'imirire akaba yanahamagarwa kenshi mu biganiro bijanye n'ico gisata ntiyanogeye akunda kuvuga ko akunda ukuri n'ukudakingira ikibabi kibi haba mu biganiro yahaye imenyeshamakuru bitandukanye canke aganiriza abanyeshuri biwe ubona ko ari na benshi bakunda kumwikorako bamusaba kugira abafashe mu gutegura ibitabo vyo kurangiza amashure kugira ngo baronke impamyabushobozi yakunda kuvuga ko umuntu w'intangarugero kuri we ari injungu y'ukwikukira umuganwa ruhirwa gasore yarondeye intaye y'ukwikukira kubera yemeye guta ivyiza vyose vyo kukirimba kwase aja kwigura Abarundi Uburundi nabwo uwo mugabo batigeze yumva kuguhabwa amabanga akomeye muri leta ari ikintu cukumirako canke cukwifuzwa cane yemeza ko ari ico gihugu conyene mu isi yahora yama yifuza kuba mu buzima bwose ku mbuga nkoranyambaga abanyeshuri yigishije abakoranye nawe canke abo yakarihije ubwenge mu mwuga bagaruka ku majambo we n'aya Uburundi burabuze intwari umushinga ntahe umutanga bumenyi ni biblioteke yigendera ihejeje gutahuka eroje wurika neza ijwi rya Amerika
Hello Jubilika neza urakoze kutugarukira kuri ubwo buzima bwa Atanaze ntiyanogeye mu mvise yabereye yaboneye izuba batari bake mu mwuga wo kumenyesha amakuru yatangwe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda niwe mumenyesha amakuru wa mbere yavuze amakuru aciye kuri televiziyo y'Uburundi RTNB mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kane duhoze umuryango wiwe abo yigishije ndetse n'abo bakoranye muri uno mwuga wo kumenyesha amakuru ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda munaciye kumwe na Diane ni nahazwe mukanya rero nkuko twabicije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye ni kakanya kanyu mukunda ko gutasha abanyu muyifuriza weekend mona isa nkiyatanguye turaza kugerageza dushemo indirimbo zitandukanye mu midiho itandukanye kugira ngo dushobore kubinjiza muri iyo weekend yatanguye twibaza ko aho muri amahoro tunabifuriza rero no kuguma muri ayo mahoro ikaze kandi muri iwanyu mu ntara igice n'ica kabiri turabatahiriza abanyu
Mama wanangulire, mama wanangulire, da ichayo kubiri.
Radio America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Joan Ikad.
Murakoze
cyane. Uherereye ga Joan? Uherereye he?
Ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango murenge wa Kabagari.
Aho Kabagari haravugwa make.
Kabagari tumeze neza twebwe nk'abadivantisi turafite bisabato ejo n'umunsi tujya gusenga.
Hama ka kavura karikamaze iminsi kavugwa ngaho ko nanye imitari bike ukahagaze.
Akavura kahagaze ubu ngubu harakazuba.
Mhm.
Ariko nyine ibya klima ntago twabyizera nyine ibintu birahinduka isa Afrika.
Na cyane cyane yuko ikigo kijejwe ivyo ibirere ngaho mu Rwanda cyaragabishije kivuga ko iyo mvura ishobora gukomeza igwa. Nuko rero Joa, hari umuntu ariko aravugira inyuma yawe, tugusabe nimba ari radio yizimye nimba ari uwo muri kumwe mubwira tureke tuyage.
Yari radio nayifunda.
Tasha rero buse ku mutima.
Ndatashya umuryango wanjye wose uri mu karere ka Ruhango, murenge wa Kabagari, akagari ka Remera, umudugudu wa Rwamuba. Ndatashya abazina banjye Eric, ndatashya Claudine Chantali, umuryango wose waza Burinsaba Imana, twagira Mukeza Enani, ndatashya n'umwana munda cyane Nikuze Odette.
Bose ukabifuriza iki?
Nabifuriza ubwo harimo abadivantisite rero no kujya gusenga, ubu twaruhutse twitegura isabato. Nababwira ngo isabato nziza kandi witeka bumwe abarandikira ibiganza bikiza. Nibagiye n'abisilamu bose nabo nzi ukuntu musaba baruhutse, mbabwira ni arakomeze abiteho.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza ngaho onye uherereye.
Murakoze. Ndi Ruhango mu Kabagari mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Iwanyu mu ntara ni kakanya tubatahiriza abanyu aho baherereye. Muraduhe du telefone twanyu hama namwe tukabakura mudu mutasha abo banyu mufise ku mutima. Tubashiriramo n'uturimbo dutandukanye kugira ngo mushobore koroherwa mu byo murimwo bitandukanye. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tuse Eric Gafatu. Eric Jerome Ikaz.
Egoma akaza cyane.
Uherehe na wewe?
Ndi mu Rwanda mu burasirazuba bw'Amagana.
Aho rw'Amagana haravugwa make.
Kandi rw'Amagana tumeze neza, ariko twari tumaze tu iminsi dufite imvura nyinshi cyane, ariko n'umunsi akazuba ni kose.
Ariko warumvise yuko atakwijajara kuko izobandanya igwa?
Oya, narabyumvise nyene, tuyakira uko imeze nyene, gutinda izo tangira gahemu kameze neza.
Nuko rero Jerome, uduge ku ijambo ufise utasha ufise ku mutima.
Yego, murakoze cyane. Ubwa mbere na mbere ndatasha mwenge mu mpaye murongo ku ijwi rya Amerika. Atasha ababyeyi banje bari hariya mu ntara ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi. Nicolas ari mu karere ka Kirehe hano mu Rwanda, tumusifu ari mwakiro na Elize. Edouard ari Ngozi na Micheline na Angelique. Pascal ari Kigali na Tumasi bari Kigali na Kaneza.
Bose ukabipfuri
Natasha, kandi abarundi bose bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu, nabipfuriza kugira amatora meza.
Wowe uri umurundi uri ngaho mu Rwanda ga Jero?
Yego.
Hama amatora urayarindiriye ku iki aho mu Rwanda uhabaye nk'impunzi cyane?
Oya, ndi impunzi, ndi mu kazi, amatora ndayiteguriye neza. Ndayindiriye umunsi tariki izogerera nkazinduka nanjye kwitorera indongozi.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nuko rero nshutse bakunzi bacu, twari kumwe muri kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Reka tubike banure twifuriza kuranigwa mu byo murimo byose. Jewe Diane na Hazwe ndabashimiye ko twabanye muri nondwi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. No munsi tuze twongere umunsi wa mbere nkaho twatanguriye. Nshimire cyane rwose Fatuma Limati Kalala yegeranije amajwi yacu mwashoboye kumva, hamwe na Ingenieur Michel Dubinski bari kumwe muhinga bw'ivyuma, n'abagenzi bacu bose batandukanye badushikije amakuru mwashoboye.
ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10:00 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha.